Domitiano Ndayizeye yahoze atwara Burundi yabwiye Umuhoza kwa karere kokora ibishoboka byose kugira ngo abakuru b'ibihugu bakare ka Afrika y'ubuseruko bagondoze mugenzi wabo Perezida Nkurunziza atwara Burundi gitaba ibiganiro. Ndayizeye amenyesha ko yoba ari intambwe ikomeye kandi ko intumwa z'umukuru w'igihugu zovuga uko ibintu byifashe atacu zinyegeje
igihe leta yoza kandi kazi ifise umutima wo kubaka kandi kazi ziyuko hari ngorane cyo gihe two kwicara natuvugishanye ukuri kandi dushaka inyisho bidashobotse tugasaba abo banganya ijunja n'ijambo kwicara bakamusigurira kugeza igihe yumva kuko agasoze kintahanurwa kahiye abagabo babona abakuru b'ibihugu byo muri aka karere ndibaza yuko bashobora kubimwumvisha bikwiriye igikuru nuko bavyumva nkuko tubyumva nabo nyene bakaba bafise intumbero yuko ikibazo cy'u Burundi bagomba kudufasha kugira ngo kive mu nzi jewe ndemeza yuko babishoboye bakavuga bati hararenzwe ko ingingo y'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ibyo nta ushobora kubihakana na jewe ndabifata gutyo.
Umuhoza mu matati y'Abarundi Benjamin Mukapa ku rutonde afise nuko mu kwezi kw'indwi uno mwaka hoba habonetse amasezerano ahuriwe ko nabegwa n'amatati bose. Serivisi ntibantunganya nawe ni yahoze atwara u Burundi afise icizere ko habayemo ugushaka ibiganiro byomara umwanya muto
ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubunyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenerwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubunyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi akazavuba barari mu kiwe bose ngira ngo umuntu bomuhezagira
iyo ngingo yaba nkigiye
iyo ngingo yo kuvuga iti reka tubandanye neza abantu bakavuga bati uko ariko kose uko biba kose iribwirizwa nshingiro aya masezerano yarusha ntawe yanyiganyiza leta itizo kuzokwita kuko niwe murimo wawo leta umurimo wayo no gukora ivyankenerwa byose kugira ngo igihugu yashinzwe igihugu yaragijwe kibeho mahoro n'umutekano kandi gira noneho ko twabonye hari n'umukuru umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD tukatuzi yuko leta utamuri ku mukuru w'igihugu ari mu CNDD-FDD ukamenya yuko abenshi mu bashikiranganji ari CNDD-FDD abenshi mu bashinga amateka makenguza amateka mu babura matari ba mustandere CNDD-FDD twibaze yuko ashobora gufata intumbero agira ati cyangwa umugambwe vasha intumbero nkiye umugambwe ufashe intumbero nkiyo rero sibwo ningenye abo muri leta batoca bayije inyuma
ku kibazo cyo gutabukana impunzi no guhagarika ubwicanyi wahoze ari perezida Ndayizeye abona ko hakiri byinshi byo gukogwa
mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1972 twarahunze ariko leta yavuga ngo umutekano ni wose ni mutaye ntitwatashe nagiye gutaheza imyaka 20 kuko jewe mba mu Burundi ariko se kuvuga yuko norohewe hariho abandi bene wacu bene data baba hanze bawe nabo nyene ntiborohewe bwa kabiri mu Burundi hariho abapfuye abicwa kugeza uno munsi none nk'umuntu yabonye ahantu umuntu yicwa hanyuma gahunga uno mubwira ngo taha
mugenzi we ntibantunganya aheruka gutahuka avuye mu gihugu c'Ububirigi naho avuga ko atari yahunze amenyesha ko hamwe hoba icuka ciza impunzi zonyene zo kwibwiriza gutaha
bwa mbere ndaguhakadiye cyose nahungutse kutari nahunze naragenshika mu Bubirigi hanyuma polisi bambwira ngo pasiporo yanje barayibye mugabo inyuma warabona koko kubivuze je ndafashe ingingo yo gusubira mu Burundi naho ivyo bazo byari biriho abarundi benshi barifuza gusubira mu gihugu cyabo mugabo imitima ikabwo nanwa bakagira bati mbendo ni ratworohera byo tworohera nico gituma mvuga nti twebwe turanya politike dutuzo fata igingo ziborohereza iyo abantu bahunze kuri kibazo cha politike bahunguka iyo bagize bati cha kizo twakirongeye umuti naho torinda kuza kwashwabura bwo ngende busanga ahubwo barakurengera ukabona baje gute
niyi nimegwi y'abanyapolitike yashikirije aho ihagaze kugira amahoro aboneke mu Burundi kuri uyu wa mongo ari wo munsi wa nyuma w'ibiganiro bitekanirwe ko haboneka ugwandiko rw'imfata kibanza rw'ibizo bavyumvikanywe ko Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.